Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti za tumiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. Amashyirahamwe atanga ifashanyo mu mpunzi z'imutenderi muri Tanzania yaba arobanura.
Ubu bamwe bamwe abagize Imana bararonka mwe mashyirahamwe yandi bamwe barasudusafuriye ntitwakwirwa. Abo bose ngo baronka ifashanyo ikinigera ndonka.
Uyu ni umwe rero mu mpunzi ziri mutenderi, naho abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu cyo mu Burundi batangiye kuburana mu mizi mu kanya gashize ubu ngubu urubanza rurimo. Mbere y'iwanyu mu ntara, mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana arabanza tunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi. Aloyizi, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. Abantu bashika kuri 16 mu bakomeretse bikomeye mu gitero cya bombe cyabaye ku munsi wa gatandatu i Mogadisho muri Somalia baratwawe kuvurirwa muri Turukiya nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ba leta ya Somalia. Icyo gitero cyahitanye abantu bashika 90 kandi abanyaturukiya babiri bari mu bantu 127 bahakomerekeye. Abagize akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi barashikirije ejo ku munsi w'Imana umubabaro bafise ku bw'ico gitero. Barahoza imiryango yahaburiye ababo ndetse n'abanyasomaliya hamwe na leta. Nta murwi n'umwe uriyitira ico gitero, ariko umwe mu basisangura ivya Somalia yatangarije ijwi rya Amerika ko ibimenyetso byose bikwiye kugira citirirwe umugwi w'intagondwa za Al-Shabab. Muri Afrika kandi muri Guinea-Bissau abanyagihugu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi w'Imana, aho bagiye guhitamwo hagati ya babiri bahoze ari abashikiranganji ba mbere. Perezida w'iki gihe Jose Mario Vaz ntiyashoboye kwitabira iki gice cya kabiri kandi yaremeye kuzokubahiriza ibizova muri ayo matora. Uza imbere y'abandi ni Domingos Simeos Pereira, uwo perezida yakuye mu mabanga mu mwaka wa 2015. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu babiri barishwe, ugira gatatu arakomereka bikomeye inyuma y'aho umuntu yitwaje inkoho arasiye mu isengero aho bariko barasenga ejo ku munsi w'Imana mu gisagara cya Fort Worth ni muri leta ya Texas. Igipolisi gishikiriza ko abo bantu babiri bafiriye mu nzira bariko batwagwa kwa muganga. Umwidondoro w'uwo yarashe n'icyatumye abikora gushika ubu ntibiramenyekana. Muri Amerika kandi bari bakoraniye hamwe mu munsi mukuru uzwi nka Hanuka hafi y'igisagara cya New York ku munsi wa gatandatu yarakanye ibyaha aregwa igihe yitaba sentare ya New York ubwa mbere. Grafton Thomas yagirizwa na sentare ibyaha bitanu harimwo ugushaka kugandagura abantu. Icyo gitero cyo ku munsi wa gatandatu mu ijoro cyabereye imonsi mu micungararo ya New York haba abayahudi benshi baba orthodox. Imvo yayimutumye ntiramenyekana gushika ubu, ariko buramatari wa leta ya New York we Andrew Cuomo yacise igitero cy'iterabwoba cyo hagati mu gihugu. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaragavye ibitero bya gisirikare ejo ku munsi w'Imana ku birindiro bitanu by'umuhari Hezbollah mu bihugu bya Iraq na Siriya. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika Jonathan Hoffman ejo ku w'Imana yashikirije ko uwo muhari wagirizwa gutera ibisasu bya roketi 30. Ibyo bitero byahitanye umukozi akorera igisirikare cya Amerika ku munsi wa gatanu hafi y'igisagara cya Kirkuk mu buraruko bwa Iraq. Umujyanama mu by'umutekano mu gihugu muri Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Robert O'Brien yashikirije ko Amerika yobabara cyane mu gihe igihugu cya Korea ya Ruguru cyogerageza igisasu cya nikleyere kigenda ikirere kirekire. O'Brien yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Amerika yiteguye gufata ingingo zibereye kandi zikomeye nk'igihugu kiri imbere y'ibindi mu bya gisirikare kandi kikaba n'igitunze cyane ku isi mugihe Korea ya ruguru yohirahira igatera ico gisasu muri imisi y'impera z'umwaka. Korea ya ruguru yari yagabishije ko izorungikira Amerika akaganuke ka Noweri mugihe ku mpera z'uyu mwaka w'2019 itotezurirwa ibihano yafatiwe na Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mujye no kuri YouTube VOA Radio Yacu iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Mu Burundi ku nshuro ya mbere abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu barimo barumvirizwa mu ntahe y'icese imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Urubanza rutangiye mu kanya, ubu rurimo rurakomeza. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya arabikurikiranira hafi, turi kumwe kuri telefone. Eloge, wiriwe neza? Yego, urubanza rurimo ubungubu rurakomeza, urebye niyo rugitangira, watwibutsa aba banyamakuru bane abari bo?
Imbere yuko ndibuka abanyamakuru bane mbabariye mbanze ahubwo ndakubwire igishaka byegeze kumenyekana muri aka kanya nuko umushikirizamanza wa Repubulika asabiye abanyamakuru bane kumwe na kicizengi iwacu n'umushoferi wabo aheze kubasabira yuko bohanishwa umunyerero w'imyaka 15.
Ni ukuvuga rero we yafashe ijambo ariko abaregwa, ni ukuvuga abo banyamakuru ntabwo bo baratanga ibitekerezo byabo, bariregura.
Eza ku nyinshi ya mbere bumvirwa mu ntahe y'icese nabo bitekanije ko bateza kwiregura ku byo babwirizwa co kimwe n'abashingamanza babo batatu babunganya bari kumwe uyu munsi bakavuga ico biregura n'ico biyumvirira kuri ibi byababwirizwa. Hanyuma mvuge ko nibutsa abanyamakuru nk'uko wari wivuze abapasitori babiri Christine Kamikazi Nelson Ndihuta Terence Magenzi hamwe na Eji Harerimana.
Bagirizwa iki se procureur yasabye icyo gihano cy'imyaka 15 abarega iki, abashinja iki?
Muri rusange icyoma icyaha bagibwa ni kimwe, ni ugusabikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Tugarutse ko hari kugenzurwa bya 2022 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kuko cyatogera ahamenyeshamakuru bagiye mu ntara ya Rubanza umuganga muri komine Mukigati mu burengero bw'u Burundi. Uwo munsi hari umuzi wavuzwe w'abantu bitwaje ibigwanisho baje baturuka mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bumanuko mu buseruko bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu nyuma abo bantu babonetse bitwaje ibigwanisho byavuye bivugwa mbere bitwaje ngo byavuye bivugwa ahubwo umuhari w'itabaro wa leta ya Burundi ufite ibyiringiro ngaho muri Kivu y'Amajyepfo wahaguye nyuma wiyemangira yuko abagwanyi abantu babonetse bafite ibigwanisho nibwo leta yishyushije ku mbuga z'igipolisi bavuze yuko ari abagizi ba nabi umuhari w'itabaro bavuga ko bari abagwanyi bawo babonetse ngaho mu Kigali. Abanyamakuru rero bari bagiye gukora kuri abo bantu twaje ibigwanisho babonetse mu gihe hari n'abanyagihugu bari bahunze uturere tumwe tumwe twaho imisigati mu gihe abo bantu bitwaje ibigwanisho bari kurindira mu ishyamba kimwe bya Kibuye. Abanyamakuru niho bahava bafata umwanzuro wo kujya gukora inkuru ku gihe abantu bari kubarahunga n'ibyabaye bahava rero bagirwa ushaka gusadikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Tumibu tatundi za Toma niko nchinye na kuchi jengi watu mbuja chandi kukubaji patwa ari uko ameje makubo imbele yuko wajenda kuribuga wajenda telefonye alasege mbuja 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 m
baracyafunze rero baraburana bafunze kandi bafashwe batawe muri yombi bari kumwe n'umushoferi wabo we ibyo bite nawe aracyafunze araburana afunze cyangwa
Banka dukanye n'umushoferi wabo witwa Adolphe Makarabakiza Adolphe Makarabakiza mu nyuma yahavuye asezererwa na sentare ishyiramo imanza ya Ntahangwa yo mu buraruko bwa Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi uyu munsi ariko akaba nawe nyine yitabye mu ntahe y'icyerekezo ubwa mbere aho muri sentare nkuru ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi Adolphe Makarabakiza nawe mukaba mwumvise ko n'ubwo yabonye yagiye kubura na yidegenza atari umwambaro y'abanyororo nabo nyine umushyizamanza wa Repubulika muri urwo rubanza yamusabiye ko yohanishwa icyo gihano cyo kimwe n'amezamakuru bagifunzwe
twibutse ko procureur yabasabiye gufungwa imyaka 15 bo bariregura urubanza rurimo rurakomeza eloje wirika neza komeza rero dukurikirane urwo rubanza
Kagome urakoze rwose Thomas Kamirindi turabandanya turakurikiranira uru rubanza inkuru yanjye makuru yo hanyuma
urakoze cyane eloje wirika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya Bamwe mu mpunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania baridogera amwe mu mashyirahamwe bavuga ko atoranya mu bikorwa byo gutanga imfashanyo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yaganiriye nabo
Bamwe mu bahaye ikiganiro cy'i Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfashanyo zigenewe guhabwa impunzi ariko kibatangaza no kubona bamwe bo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo amwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro cy'i Amerika
ukabona umuntu mubana araje atonye ibyombo avuye gupakira ibyombo none abizana kandi kandi mwahunze cy'umwaho ndari kimwe kandi mwaje hamwe byaciye kugira ngo wewe aronke jembo kugumanya yonse namba ndinga aje ko batate ngo basasume basi ngo menye ngo yababanye bashi tubanye uko ubona umuntu araja n'urupagaso rero icyo rero byo byo cyatwabaje gose cyane gose kuko iri mu kitubaritse
umuntu abone wo mwishira hamwe ndabona nageze nkariya giye kumubaza naho waje ngo sinkora mu yopiraje ngo cende mu yopiraje yimi ngo genda mu yopiraje yuwanje ukazisanga bahalenga nyehero ukazisanga cyane hari aku ntango yopiraje na uri hakati ukasanga yopiraje ayitungu se muka uri hakati mushiki cyereke na ubyo byo kuvuga ati ibyombo ubu bamwe bamwe abagize imana bararonka mwe mwe mashira mwe yandi bamwe barasudusafuriye
Ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashyirahamwe baza kubaza bakabwirwa yuko uwasohoye mu biro ari waronswe ibintu ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa
natwe icyo kintu cyose kije twashyongera hamwe bakayaguze baratoratoranya baturatoranya ugasanga umwe baramusanura undi baramukacira bakubwira ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo ku biro ngo kwiyandikisha bagusanuri abantu bagiretse byose ntaho tuzi ntibararika ngo tumenye abantu baje kwitura ntaho tuzi niko kwe
no kuba utagira abo duturingura ni bifa ngo hari abantu baje twengwa ngo matira hamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka bacha hose bakumbiza ikibazo umuntu agenda akageza ikibazo ati muntu kanaka kusingwane zimizi mizi mugani kukwifuza umuntu woturi bazuka mubura
baraza bagatoranya kubona ujya bamushyire ko ihema baragiye none biva kuki twe ujya rero icyo kibazo dufise tubona menga twenye tubayo nk'abandi bari kuzo baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi
kubera umwidogo mwinshi uri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu minsi iheze mu nama yabereye mu nkambi ya Nduta leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi
kuna matukio mbalimbali yamekuwa yakiripotiwa sasa sisi kuhusiana na mashirika baadhi ya mashirika kupatiwa waadilifu
turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi kambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe kubera hari amakuru twamatwaronse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe niba ibintu bigenewe impunzi munsi twararonse makuru ya bamwe bakozi b'amashirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba ari bo baca babitwara iyo ngorane ikakiza n'umwidogo mwinshi mu mpunzi dukeneye kubona ivyo bibanda makuru
Mwitege
bitangwa na HCR inkambi ya Mutenderi yahungiyemo impunzi zirenga gato 45,000 muri iyo nkambi asigayemo impunzi 33,000 zigize amazone 10 n'amavillage 79 kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ijya Amerika
noneho duhamagare Vedaste Ngabo we ari mu Rusenda ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu ya Majepfo aho mu nkambi ya Rusenda nyine abarundi bayituyemo bo bafite ikibazo cy'amazi Vedaste
zimwe mpunzi z'abarundi zo muri site ya Rurinda zivuga ko zugarijwe n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi kuko zari zisanzwe zivoma usanga nta mazi ari mu matiyo ari kumanutse ku mugezi wa Rusenda usanga abana n'abagore bari kuvoma amazi mabi kubera kubura uko bagira yarakoze Francine twamusanze ku mugezi wa Rusenda ari kuvoma
kibazo cy'amazi iyo tuyavomye abana usanga ariko barayavuruga mara hagatembamo ibintu bimeze nabi nyene ibintu byinshi nyene amazi ugasanga ni amazi mabi tukakoresha nyene amazi mabi atameze neza iyo tuyanyoye turindira yakabanza agatonganuka hanyuma tukabona kunywa mugabo ntiyatumerera neza mu mubiri
Sibomana Udasi ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko nawe yemeza yuko ikibazo cy'amazi ari ingora abahizi kumpunzi z'abarundi ziba muri site ya Rurinda
n'ikibazo cy'amazi kiracyeye kiraturengeye kuko twebwe bamwe bamwe tutakishoboye tuvoma Rusenda kandi Rusenda ni ingwara abafese tugara bagenda mu Rusenda iyo hakurya bakazana induze y'amazi y'ibombo bakanywa kwa nazo tutishowe tagira amagara ni Rusenda tunywa nayindi nategeye bakitufashe mwadukorera amazi ameza
kubera ubukene bw'amazi buri muri village 33 34 35 na 39 ndetse na 40 abakoresha amazi y'umugezi wa Rusenda bavuga yuko bafite impungenge z'indwara bagenda bandura bitewe no gukoresha amazi mabi zabibushukuru n'abakoresha amazi y'umugezi wa Rusenda
tura n'ibibazo by'ingwara hari agwara gucibwamo kubera amazi na macafu urabona uruzi rurafise imyanda amabyi barameseramo isabuni bakamesuriramo ugiye kuvoma ukasanga imyanda yuzuye kandi n'ubuyoka bwinshi buba mu mazi ko abana kunywa ya mazi bakafata n'ingwara yo gucibwamo
mukora iki kugira ngo mubone amazi yo kunywa none
ababishoboye baca bazinduka mu gatondo kare kare bakagenda kuvoma Rusenda n'abaganga hari igihe batufasha bakatuzanira ibinini bakashyira mu mabido tukabura kuronka amazi yo kunywa meza ahatari uko tubinywa nyene gutyo tufashe ingwara yo gucibwamo tukajya kwa muganga
ese ni ku ubuyobozi bw'inkambi buvuga kuri iki kibazo cy'amazi kiri mu Rurinda ijwi rya Amerika ryavugishije Emmanuel Ntirampeba umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda
ikibazo cy'amazi yo mu Rurinda gisa n'icyatunaniye kuko iyo tugishikirije abantu ba adesi aribo bakurikirana icyo kibazo cy'amazi ngaha mu ikambi batubwira ko bagerageza iminsi yose ariko nabo bafite ikibazo cy'itiyo ikunda guhura n'amazi yo yuzuye uruzi rwa Rusenda ruca ruyikora ko igasha ifungukaho bayungiye bigatuma amazi adashaka gushika mu Rurinda ni kuri ubwo rero urumva twe tuguma dusaba kugira ngo turabe ukuntu byoshoboka icyo kibazo cyo mu Rurinda naho nyine gishobore kuba cyoshoboka ingorane zihere Aseri rero uyu munsi yatubwiye ko bagomba bakubitanga iyo bishoboka byose kugira ngo barabe ko ikibazo gisanzwe kiri mu matongo y'abakongomani aho iryo tiyo rica ko hokogwe barabara iryo barabara naryo rero ikaba ryoza konona iyo mirima y'abandi arico catumye bene imirima batemera
si ubwa mbere iki kibazo cyo kubura amazi kivugwa muri site ya Rurinda ahubwo n'umwaka ushize amazi y'umugezi wa Rusenda yaruzuye bitewe n'imvura atwara amatiyo ahuza site ya Rusenda na site ya Rurinda Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo
dusubire mu Burundi aho murwi ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuranira severe mu magambo ahinnye y'igifaransa ukomeje gushakisha imirambo y'abantu bahambwe mu bwicanyi butandukanye bahambwe ikivunge mu cyumweru gishize severe yatangiye ibi bikorwa byayo mu gisagara cya Bujumbura ihera muri zone Kamenge inkuru y'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
Patrick Pascal niyo nkuru umukomiseri w'umugwi Severe ari nawe ahagarariye ivyo bikogwa avuga ko ibitigiri by'ivyo bisigarira bigenda byiyongera uko iminsi y'ivyo bikogwa yiyongera.
Twovuga ko twatanguye neza ku munsi wa kabiri w'indwi heze, kuko ku munsi wa mbere kwari gutegura chantier dupanga ibikoresho n'ibindi. Ku munsi ugira kabiri aho dutanguriye twashoboye kuronka ibiziga bibiri by'abatawe hano, ariko guhera ku munsi wa gatatu bagiye bariyongera biyongera biyongera. Ivyo novuga cyane cyane mbona bihambaye ni vyabaye nko ku munsi kuva ejo. Ejo twarashoboye kuronka abantu twovuga ko bari bahambwe nko mu binogo bizegeranye barenga 37 abo twashobora guharura. Be nabandi rero wasanga bari hamwe, usanga batekewe mu kintu kimwe tudashobora kubaharura. Hamwe ho twasanze harimwo n'umupanga, twaca twibaza yuko zerekana ko mu kubica bo bakoresheje umupanga. Abandi tugasanga hariko n'imigozi mu izosi.
Kubwa Patrick niyo nkuru biboneka ko muri ico kibanza hahambwe ikivunga abantu benshi kuko imashini kwishika hasi cyane ariko haboneka ibisigarira.
Ko tubona vya binogo tubandanya tugwa kubindi. Duharuye birashobora kuba birenga 5. Nk'ubu no munsi tumaze kuronka barenga 30. Rero ikiboneka nuko hahambwe abantu benshi. Abo nabo mwe baza gutangwa gutabwa ngaho onyi bapfuye, abandi nago bakaza bagatabwa ngaho usanga tani ico babazingiyemwo. Ukaba arabusanga bari mu bure bafise ubureta, abandi bari mu magunira, abandi bari muri musike. Tugashobora guharura rero nuko bangana. Ikiboneka nuko tubandanya rero twimba tuja kure gose kugira ngo dushobore kuronka n'abandi imvura yagwa yoba yarabandanije ifuka gose. Ivyo twaronse mu enquete mu matohoza twari ko turagira ari vyukuri. Hano hantu hatawa abantu benshi gose.
Mumugwi Severa bamenyesha ko ibyo bisigarira biriko biratorwa muri icyo kibanza ari byo abantu bishwe kuva mu ntambara yo kuva mu mwaka w'1994 kuduga.
Nk'uko vyavuzwe kuva igihe twatangura nabo guhera mu 94, 95 no kubandanya. Niyo myaka cyane cyane dufise mu maraporo y'umugwi CVR.
Ibyo bisigarira biriko biratorwa Padiri Niyonkuru Pascal amenyesha ko bizokozwa neza bigashyirwa mu bisaho byabiteguriwe. Munyuma hakazotegurwa umunsi wo kubishingura n'iteka vyaba ngombwa bakabubakira icibutso. Tubibutse ko muri zone Kamenge muraruko w'igisagara ca Bujumbura ariho hatanguriye igikorwa co kuzura ibisigarira vy'abantu bahambwe mu kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Zone Kamenge niyo yatanguriyemwo intambara y'amasasu mu mwaka w'1994. Abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi vya leta y'ico gihe hari nyuma y'igandagurwa rya Amerika yorindadaye yararongoye Burundi.
Desire Hatungimana umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda mu nkuru y'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi. Tuboneyeho gushimira cyane izi nshuti z'Ijwi rya Amerika mu Burundi n'abadufashije bose muri uyu mwaka mu biganiro byacu bitandukanye, by'umwihariko abaduha umwanya wabo batizigamye mu biganiro muri Sanga. Umwaka mushya muhire kuri mwese rero nshuti z'Ijwi rya Amerika, ndetse n'umuhanzi Patrick Pagio arawubifurije.
Don't need to imbe, 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 don
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda iwanyu mu ntara tubifurije umwaka mushya muhire umwaka w'2022 ushigaje umunsi umwe n'igice ukaba ugeze hano uyo rero yari Patrick Pagio ubifuriza umwaka mwiza na hizo na Mexica nabo bati bonane turangije umwaka mwiza rero Shutizi rya Amerika rero shutizi wanyu mu ntara mbashimiye cyane rwose mbikuye ku mutima nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire maze rero tuze kongera guhura saa 10 muri cya kiganiro cyanyu muri isanga uyu munsi turaganira namwe ni mwebwe mwese batumirwa muvuge muganire uko umwaka wagenze uko ibyabashimije ibyabababaje nuko mwiteguye umwaka w'2022 mukomeze rero umugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama. Thank you.